Turabe igicapo cha 13. Hari abantu babiri bari mu nzira bagenda mu gisagara cy'e Mausi. Bariko baraganira maze Yesu aza hagati muri bo. Abo bantu ntibamumenye. Maze arababaza ati "Vyo muvugana ni biki?" Umwe muri bo aramwishura ati "Mbega ni we wenyene wabaye ngaha i Yerusalemu utazi byabaye?" Maze Yesu arababaza ati "Habaye biki?" Nuko batangura kumwiganira ibyo umuntu yitwa Yesu yabayeho ari umuvugishwa n'Imana, ko yigisha ijambo ry'Imana kandi yakora n'ibitangaza. Maze abantu babi bamufashe bakamubamba, none ubu bariko baravuga yuko yazutse. Bongera bamubwira ingene abantu bacitse intege, kuko bari biteze yuko uwo Yesu azobabera Mesiya akaba umwami wabo akabakura mu maboko y'Abaroma maze akaba yapfuye. Maze Yesu arababwira ati "Yemwe mwambura bwenge mwe, byabagendeye gute ko mwatevye kwizera ibyo abavugishwa n'Imana bavuze byose? Mbega ntibyari bikwiye yuko Mesiya yarakwiye kubabazwa gutyo nyene hanyuma akazuka akajya mu bwiza bwiwe?" Nuko Yesu abandanya kubabwira ibindi byerekeye Imana. Muri icyo gihe bwari ko burahwibira, abo bantu baramwinginga kugira ngo basaba n'indaro muri uwo muhana, maze Yesu arabemerera. Hageze ko bafungura, Yesu yabira umutsima arawumanyagura arawuhezagira hanyuma arawubaha. Ubwo nyene uruhu rubava ku maso, baca baramenya yuko ari Yesu ari kumwe nabo, maze muri ako kanya nyene acyarakamangana. Nuko rero bamwe babiri baca basubira mu gisagara Yerusalemu babwira abandi bigishwa ko by'ukuri Yesu yazutse kandi ko bamubonye.